agire kuwa mbere ayo mafaranga yose meredora birambira ati ese ngane ye miliyoni yandari hejuru yose yashitse ku makoti tuzoza kuburana nabo bakamubimba abo bantu bose bagena muri police akuru kwa matosi
one je kuvendera ko buca mushinga nganje yaje ntwaro yo hagati n'umutekano mu Burundi hari ku mugoroba wa kuri wa gatatu mu nama yagirishije abajeje ntwaro mu gisagara cha Bujumbura abaseruka igipolisi n'abatoza kori ku mugwa mukuru butunzi intumbero y'inama yari mu Rudende ukurabira hamwe umwimbo winjiye mu kigaga cha leta avuye mu makori yatozwe i Bujumbura ndirako bucari mu mwambaro wo kwinonora imitsi yavuga sana ubucitsi intege yamenyesheje ku ivyibisata bijejwe kumuha raporo vyamushikirije muri aya meza abiri n'igica heze aragahomera bunwa yemeza ko amamiliyoni yarenga 50 y'amafaranga y'amarundi atigeze agezwa mu kigega ca leta kandi yaregeranijwe
ihinduka nivyo byamarigoye mugabe ico dutereza kumenya nuko cyanka byakunda utegerezwa guhinduka ko tudahindutse igihe gucacu nta namwe gidushobora kugishikana tudahindutse no muri iyo ntumbero byatumye tubahamagara muri inama ariko bahamagara imbere y'urukiko mu mezi abiri n'inusu mu bantu bakora muri service transport amafaranga atashitse muri rekese dola amerikandi yatanzwe na recontribuable ni miliyoni 51 n'amajana 5 na 95 amafaranga y'amarundi mu majambo make c'est une déception totale ku nguvu zose twatumaze gushira mu itozwa ry'amakori n'amatagisi gahamusagara cyane
uyu mugabo ari mu rwego rw'ubushikanganje ujejwe ubugenduzi yasiguriye abagizwe amakosa n'abari mu nama ku bunyonyezi bwakozwe
mwese murazi kitan ngene meze munsi hariyo sushi mu bisanzwe wanditse kuri kitan kuri sushi bitavyandika nabo babigira gute bandika kuri kitan umugabo bashizeho munsi karto kugira kuri sushi ibifate mu contribuable bagacaho muha iyo kitanse akigira bagacaho barondera kandi kantu bandikira ko kuri sushi monta voya turamwe baca yo contribuable
uyu mukenyezi ari mu batoza kori yasana uko atanyuzwe n'ibyo asigurirwa agasaba insiguro nyinshi kurusha ariko ntakana ko habaye amakosa
ndi muri abo ikosa nasanze ryagira kuri hari abantu batazi inyene iryo kosa ryo baryaragenze rero mu kwisigura abantu bajije abantu batati ayo maherutso yari hagute nibaduhe ibyemezo bazana ibyo bitansi pepepe byosha yoherereye ushobora kuba yarabanye mugabo umuntu atayafite mu ruhara nibaduhe iyo preve turabe ikosa ritwagira ayo mahera turayariha kuko hari abantu ayo makosa yoba yarashitse mugabo ataro hatu yafise
umushikanganje indira ko buca we yemeza ko ivyagije afise ya ntasubirwamwo mbere yategetse igipolisi guta muri yo mpabaregwa kugeza barishize ntiya nyuma
agire ku wa mbere ayo mafaranga yose meredora birambira ati ese ngane ye miliyoni yandari hejuru yose yashitse ku makonti atashitse ku makonti naho bizatukurikiza amategeko cyangwa nana yari majambo nirikwa ndavuga sinirikwa ndahokora cyo kunahoraza kugirisha inama meze mwabonye uko naje meze intege zacitse kandi umuntu wese afite icyo yagirizwa uherejo asubira gutoza ushikabanza suwitse arabandi bahungu bigize abagangi ngaho ibintu biri fragara biboneka aho navuze kubabyemeye abantu batabyemeye bace barazwa muri polisi dosi y'ikigo kwa mbore diporoma tuzoza kuburana nabo bakamubimba abo bantu bose bacyafatwa kugenda muri polisi bakorwa amakosa ibyemeza byose turabivise umuntu yatoje sase n'imiri akajandika 15,000 numva ko birenge
abatoza kori nibashasha basubiriye abahahora ku ntwaro ya nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza yashengeye mu ntango z'ukwa gatandatu 2020 imbere yo guhererekanya amabanga n'uwamusubiriye Evariste Ndayishimiye yavuye yimikwa mu mpera z'uko kwezi nyene gihutihuti kuko yari kurahira mu kwa munani abo bagirizwa kunyonora amamiliyoni kundwi kundwi urugero hagati y'itariki ya gatandatu n'iya 13 ukwezi kwa kabiri uyu mwaka mu ndwi ubushikanganje bujejwe intwaro yo hagati bwari bwitiriye Kamara Mpaka hatojwe miliyoni zirenga 155 mu gihe abahahora batoza arenga miliyoni 34 z'amafaranga y'amarundi kwa cyendo kwezi kwa kane uyu mwaka naho umushikanganje ndira ko buca yari yakuye abanyabigega b'amakomine yose yo kwa 119 agize u Burundi yabagirije kuba badindiza itozwa n'iyegeranyo wajya amatagisi n'amakori bakoranye n'abatoza kori ba kera basezerewe mu mabanga imbere yaho mu kwa gatatu hari hatunganijwe ukwezi kwitiriwe kwa Kamara Mpaka aho hari hegeranijwe amamiliyaridi yarenga 3 n'imiliyoni 1,200,000 mu gihe mu mwaka wahera 2020 muri uko kwezi nyene ayo mafaranga atarenga umuriyaridi umwe n'imiliyoni 1,400,000 mu mafaranga y'amarundi mu makomine yose eroje urikane za Ijuja Amerika.